Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ubuzima mu nkambi busanzwe ari ubuzima butoroshe na gato ku wari wese, ariko muri iki gihe cya coronavirus ubuzima busa n'ubwagoye cyane gose kuruta cyane cyane kubaba mu nkambi z'impunzi. Uno munsi tugiye kuganira n'ishyirahamwe Toha giyemeje gufasha ugwaruka n'ababyeyi mu nkambi y'impunzi y'Abarundi n'Abanyarwanda n'Abanyekongo mu gihugu cy'Uganda inakivale. Twatumiye Benefice Tuyisenge, umuyobozi w'iryo shyirahamwe Toha imbere y'amategeko muri Uganda, na Madame Nshimirimana Pauline, umuyobozi w'umugwi w'abamama muri iryo shyirahamwe Toha ririko riragerageza kubafasha muri kino gihe.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mushinga nahe Benefice Tuyisenge, ndabashimiye cyane gufata kano kanya ko kuganira n'ishwi rya Amerika kugira ngo tugerageze kumva bimwe mu bibazo impunzi z'Abarundi, Abanyarwanda n'Abanyekongo bahura navyo muri ico gihugu ca Uganda. Mbere na mbere twohera kuri iryo shirahamwe ryanyu Toha, ni ishirahamwe riterite, mwatanguye gute muri make?
Murakoze cyane, turabashimiye. Amazina yanje ni Benefice Tuyisenge, hanyuma nkaba nyoboye ishyirahamwe Talented Orphan Healing Aid mufunyafunyo Toha. Ni ishyirahamwe ryatanguye mu mwaka w'2015 itariki 12 ukwezi k'umunani, hanyuma ikaba ryatangujwe n'ugwaruka rw'Abarundi rwari ruyobowe na Benefice Tuyisenge ku mvo zitandukanye. Imvo ya mbere bitewe n'uko Abarundi ariho bari bagihunga mu gihe HCR isanzwe ifasha impunzi yari yaramaze gutanga bije y'umwaka wo gufasha impunzi, no kuvuga ngo impunzi z'Abarundi nta bije zari zifise ngo zishobore kwakirwa neza nk'izindi mpunzi. Rero Abarundi dushika dusanga impunzi z'Abarundi zidafashwe neza uko bikwiye bitewe n'uko ubufasha bufasha impunzi z'Abarundi butari buhari. Ikindi yindi mvo bitewe n'uko nanje Benefice uganje nakuze ndi imfubyi, nkashika muri iyi nkambi ya Nakivale nkasanga nta muryango ndi kumwe nawo ushobora kumfasha mu buzima bwa minsi yose, ahubwo nkisanga nanje ndeze abana 5 nategerezwa kuba ndezwe nanje. Icyo cyatumye numva ko hari ikintu vuye gukora kugira ngo ubuzima bw'ubuhungiro ndimwo bubandanye. Bitewe n'uko kandi nasanze hari ikibazo cy'amashure, nk'uko nari mvuye mu Burundi narangije ishure rya secondaire, byasaba yuko mbandanya niga université, ariko ngeze muri buno buhungiro sanga ntibishoboka kuko mbona ubufasha bwo kwiga université. Sanga kandi nubwo noronka ubwo bufasha ntibyoshobokera ko ninga university abo bana ntashobora sinoronka ubufasha bwo kugira ngo ndabafashe mu gihe noba ndi ku ishuri, kandi no mu gihe ibifungurwa HCR itanga bitashobora kugira iki gufasha abo bana ngo bashobore kubaho, kandi abo bana nabo bakaba bashaka kubandaje abiga cyabaye ngombwa kugira ngo nihebere abo bana ndongere nihebere n'urundi gwaruka kugira ngo ndabe icyo gukora cyotuma abo bana babandanya biga ndetse n'urundi gwaruka rukabandanya ubuzima nk'abandi basanzwe baba muri ino nkambi. Byatumye rero kuko mu gukura kwanjye nakuze ndi imfubyi byatumye niyumvira umugambi naho rafise wo gutanguza ishyirahamwe ryo gufasha imfubyi. Icyo gihe byari bigoye cyane ariko narabajije abandi bana mu nkambi koho bari abantu bafise ibibazo na cyane cyane koho bahariho imfubyi. Mu buyobozi bwa Uganda hariho abantu baserukira abatishoboye, naciye ngenda kuri abo baserukira abatishoboye mu mavirage ndababaza ko hoba hariho imfubyi, baranyereka batakaranye n'ababyeyi, maze kubonana nabo ndababaza ibibazo bahura nabo nsanga bamwe ntibiga, abandi ntibagira akazi, abandi n'abakobwa bahuye n'ibibazo bagatwara amata, abandi barongowe batanabishaka bivanye n'ubukene. Kubw'izo mpamvu ndabona cyambona ko bikwiye yuko ugwaruka dukwiye kuja hamwe kugira ngo dukorere hamwe mu bibazo twahura nabyo dufashanye turaganira, biba ngombwa yuko bemera ko twakora ishyirahamwe. Iryo shyirahamwe rero kuva icyo gihe tariki 12 nibwo ryaciye rivuka, rimaze kuvuka intumbero twihaye intumbero ni ukuvuga ngo vision ivuga ngo turere ugwaruka rufise ingabire n'amagara meza biciye mu iterambere rirama n'uburinzi bubava ko bonyine ubwabo. Mission y'iryo shyirahamwe nsanga ko dukwiye gufasha abana bari vulnerable n'urwaruka kugira ngo babandanye amashuri bagire n'amagara meza n'umutekano biciye mu guteza imbere ingabire no mu gutanga ubumenyi n'ubwenge butandukanye kugira ngo bitume bagira stabilite n'imico myiza muri komunote basanzwe babamwo. Ibyo twarabikoze, tumaze kubikora twiha iyo ntego, tumaze kwiha iyo ntego dusanga iyo ntego irashobora gutuma dushobora kwiga bamwe abatashoboye kwiga bagakora imyuga ishobora kubateza imbere, abandi nabo bagakora bagateza imbere ingabire zabo, izo ngabire zabo zikabafasha. Rero nk'ishyirahamwe twaciye kure kuko nta bufasha twari dufite, kugira ngo ishyirahamwe ritere imbere twagiye dushyiraho contribution hagati yacu, ni ukuvuga ngo icyumwe umwe wese afise akakizana tukagishyira muri iryo shyirahamwe kugira ngo turabe ko cyotera imbere. Twarafyatura ibintu bijyanye n'amatafari, tukarima, tugakora ubuzi butandukanye, tukavoma amazi, tukorora kugira ngo turabe yuko twokwifasha twebwe ubwacu. No ku harimo umwe muri twebwe inzu agomba kubaka akazu, tukamufasha kubaka akazu kuko twebwe hano nk'impunzi, impunzi ntibazubakira, impunzi ziriyubakira, ugishika baguha ibiti bakaguha n'ihema bikaba ngombwa yuko wewe wiyubakira. Rero hari abantu bashika hano badafise ubwo bushobozi, byaba ngombwa yuko twebwe nk'ugwaruka twishyira hamwe tukajya kumwubakira tukamufasha, ari wo bisaba yuko tumufyaturira amatafari tukamufyaturira tukamwubakira kandi ku buntu. Buke buke rero twagiye dutera imbere buke buke muri uko kwifasha twebwe nyine ubwacu, dusanga ibikorwa byacu bikwiye kuba muri ibi bice bishika indwi. Icya mbere education, ni ukuvuga indero, dusanga kubera ko iyo hatariho indero mu bantu cyangwa hatariho kwiga nta terambere. tushatushasanga kandi dukwiye gushiraho ibikorwa bituma umuntu ashobora kwinziza nk'amafaranga ikintu yokora cyo kwinziza amafaranga ni kuvuga ngo mu cyongereza babyita livelihood ikindi nacyo kubera ko bitewe n'uko amategeko abantu benshi batazi amategeko y'abana cyangwa uburenganzira bw'abana dusanga abana benshi hano barononekara bivanye n'uko abantu benshi batubahiriza uburenganzira bwabo tuca dukora mu gisata cyitwa child protection ni ukuvuga ngo uburinzi bw'abana na cyane cyane aba bana bari vulnerable n'abandi bo muri kominote kugira ngo abantu bamenye yuko abana bafite uburenganzira bwabo ikindi twasanze gikomeye cyane na magara bitewe n'ifungurwa dufungura hano twasanze bidashoboka ko umuntu agira amagara meza biba ngombwa yuko turondera ikintu cyotuma abantu na cyane cyane aba bana cyangwa urwaruka rugira amagara meza ntirukunde kugwaragurika kuko injya dupokera n'ibiharage n'ibigori ibyo nabyo bigatuma umuntu adashobora kugira nutrition zikwiye mu mubiri iyo umuntu atagize imfungurwa zikwiye mu mubiri ni ukuvuga ngo acaguma agwaragurika cyangwa agahura n'izindi ndwara zitandukanye rero twashyiraho igisata cya sante cy'amagara kugira ngo turabe ibyo twokora bituma umuntu agira amagara meza ikindi nacyo dusanga harimo abana bafite ingabire izo ngabire nazo zikoreshejwe neza zishobora gutuma umwana ejo akoresheje ya ngabire yiwe nko kuririmba gucapa kujisha izo ngabire ejo yoronka n'igihumbi kikamufasha mu buzima bwiwe bwa misi yose ikindi dusanga hari ibibazo by'isuku ku mibiri y'umuntu cyangwa y'abana naho dusanzwe tuba dushashyiraho igisata cya mu cyongereza bacyita sanitation and hygiene ni ukuvuga ngo gituma abana duhimiriza abana kugira isuku nubwo turi mu nzi turakeneye kwamba tugira isuku mu buzima bwacu bwa minsi yose ntiduca tugomba kuba abantu batagira isuku kubera ko isuku rike rirashobora gutuma umuntu ahura n'ibibazo by'iki indwara ikindi cya nyuma turashyiraho igisata kijyanye no kwigisha abana ijambo ry'imana bijyanye na discipleship kubigisha ijambo ry'imana bitewe n'uko abantu benshi bahunze hano bafite ibibazo bijyanye na trauma cyangwa amastress kubera ibibazo bahuye nabyo mu bihugu bari basanzwe barimwo aho usanga umuntu harapfuye umuntu umwana abona cyangwa umujene abibona ejo bikaguma bigaruka mu mutwe wiwe aho usanga abantu benshi barahuye n'ibibazo byihahamuka umuntu agahungabana mu mutima wiwe rero ugasanga ageze ngaha nta ashyitse mu buzima bundi bugoye busumba n'ubwo yari arimo aho hagukira akabandanya ihahamuka ahubwo rikabandanya ryiyongera muri we abandi bajene ugasanga kubera ko bashyitse amashuri bavuye muri segonderi bageze ngaha bagasanga segonderi utegerezwa kuyirihira nta bufasha bwa segonderi UNCR iriko iratanga hano ni atari muri primere no muri primere naho nyine hari uburyo impunzi zitanga ugasanga umuntu ntagira ubwo buryo bwo gutanga ubwo buryo nyine bwo kumurihira umwana ishuri ugasanga umwana yahe ishuri ari ku ishuri ntafise akazi ntafise iki agaca atangura kujya mu biyayura mutwe ubundi nawe ugasanga kubera ko umubyeyi wiwe adashoboye kumugurira amavuta adashoboye kumurosa ibyo adafungura aciye yita ku muhungu umuhungu amuteye inda kugira ngo arabe yuko yoronka ayo mavuta akatatwara inda atarashaka ubundi nawe ugasanga kubera ubuzima bwagoranye ababyeyi baguze icyo babafashisha ahise nko kurongorwa hataragera gifite imyaka mike ugasanga ibyo byose kubera ko kutiga no kutaba mu bintu bishobora gutuma nawe yumva yuko ubu buzima rimwe ejo hazogera igihe burangira abe mu bundi buzima bumeze neza, ugasanga bariko bajya mu yindi mico mibi itandukanye n'imico bari bafise mu gihugu cyabo. Rero iyo nica cyatumye ishyirahamwe Toha yiyumvira yuko rikwiye gushira kubaho rigafasha urwaruka kugira ngo turusubire kujya muri iyo mico mibi baba bariko baragira iki bashobora kugenderamo itandukanye n'imico bari basanzwe bafise mu bihugu byabo.
Yego, urakoze cyane mushimye nahe tuyisenge benefice kuri iyo nsiguro y'ingene mwatanguye n'ibibazo mwagiye murahura navyo muri iki gihe. Turaza kugaruka ku buryo ishyirahamwe ryanyu rikora imfashanyo muronka, akumbure n'akamo twumva muri kumuratera kugira ngo mubandanye mukora ibikorwa mwiyemeje gukora. Muri iki gihe cya corona turumva ko mwasanze abamama n'abakobwa bahura n'ibibazo bitoroshe. Turabona ko mwashize urwandiko ku mbuga ngurukana bumenyi mutera kamo kugira musaba bagira neza ngo bafashe icyo boshoboye kuba mama.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nibutse abatwumva ko turi kumwe na Madame Nshimirimana Pauline, umwe mu bamama b'Abarundi baba ngaho mu nkambi ya Nakivale mu Buganda. Nawe tumuha karyo atubwire ibibazo byabo n'uburyo bariko baragerageza kubitorera umuti. Madame Nshimirimana, muri make utubwira nawe ryari washitse muri iyo nkambi, uko ubuzima bwari bumeze, uko bumeze muri iki gihe, muri make.
Murakoze cyane ku mpijambo. Twebwe twashyitse ngaha muri 2015, dushyitse ngaha tuhunze turi impunzi, dushyitse ngaha mu Buganda. Twasanze ikibazo cy'abana ari ikibazo gikomeye cyane rwose. Dushyitse ngaha twasanze abana bo muri primaire b'ubu bashobora kugenda akiga mu ishuri rya Leta. Ariko iryo shuri rya Leta naryo nyine byari ibibazo kugira ngo abana bashobore kuryigamo, kuko ryari ishuri rimwe ryashobora guhuriramo nk'abana nk'amajana nk'ane ari ishuri rimwe. Urumva ari ishuri rimwe, bamwe baba bari hanze, abandi baba bari mu ishuri. Urumva abana amajana ni nta kuntu umwigisha yobigisha wenyine. Ikibazo twari dufise ni uko abantu bose bigisha abana mu maprive. Ibyo navyo byari ibintu bisaba uburyo. Ubwo buryo rero ntabwo twari dufise. Dutangura guhangana n'abo bana, ababyeyi bose twari dufise abana, twaragize ibibazo bikomeye cyane rwose. Kandi n'ubu gushika kuri umunota wa none, ibyo bibazo n'ubu turacyabifise, bivuye mu gisata cy'indero. Mu gisata cy'indero rero turiko turitegereza. Urumva umubyeyi uri ngaho ukaba ufise abana biga, kiragoye cyane rwose, kuko nta mwana wo ngaha yiga ngo aje muri seconde. Iyo primaire ayihejeje agiye muri secondaire, utegereza gukora mu mufuko ukariha ishuri rya prive. Iryo shuri rya prive rero naryo amashuri y'i Buganda n'amashuri atsinze cyane rwose. Kandi ayo mashuri nayo s'amashuri yegereye ahantu turi na Kivale, bigusaba kumuvana ngaho ukamujana Imbarara mu miji kure yaho turi. Umva ni ibintu bisaba uburyo cyane rwose. ibyo bintu rero byaraduteye uruhagarara cyane rwose mu miryango bikomeye byatumye abana bafata iyindi mico yindi itari mico myiza nk'abana b'abakobwa urumva bobo usanzwe uzi yuko nk'abana iyo bakwije nk'imyaka nka 12 cyangwa imyaka 14 ni abana baba batanguye kurondera utuvuta bisiga ni abana baba batanguye kwiyumvira gusa neza icyo kintu rero cyaratubereye nabi cyane rwose kubera kuko abana bakiri batangura kuja mu ngeso mbi kubera kuko ayo mashuri batari ko barayiga urumva ntibikunda ko tubigisha kubera kuko nta mafaranga dufise baca batangura rero kuja mu ngeso mbi bagatangura kugenda muri abo mu ngeso mbi mu bushurashuzi kugira ngo bashobore kuronka utwo dufaranga kugira ngo bashobore kwigurira utwo tuvuta mbe ndaretse no kwigurira utwo tuvuta n'ifungurwa baronka ntabwo ari ifungurwa zikwiye twebwe tugishika ngaho ubwa mbere baduha ibiro bitatu by'ibiharage ku kwezi bakaduha ibiro 10 by'ibigori ku kwezi n'utuvuta aho korona iziye barabigabanije ibiro bitatu bahora baduha ku muntu ku kwezi barakwiye kwikiro ubu baduha ibiro 2 hanyuma ku bigori baduha ibiro 8 ibyo byo kujya urumva ko ari ikintu kigoye cyane rwose kugira ngo umuvyeyi aje muri abo bana abigaburire abana ukwezi kurangire bakiri ko barafungura ibyo byose ni intambamizi twagize zituma abana baca bagenda kubera inzara bajya kurondera ko nkumbura utwo bariye imuhira yohura n'uwo musore akamugurira ako gatumbura cyangwa akamugurira n'iyo fana akabarongereje abo ni abana b'abakobwa abana b'abahungu bo baho bageze abatiga bose baca bajya kwinywera urumogi ni kuvuga turi mu bintu urujembe gite nyene
none igitigiri cy'abo bana mugishika kumbure n'ubu mwoba mukizi bariko baraca muri ivyo bibazo nk'ivyo muri ako karere murimwo canke muri ico kigwati mwoba murimwo abana bangana nka bangana
ubu dufise 144
muri ico kigwati murimwo canke muri iryo shirahamwe ego none nk'ubunye ibyo bibazo biriko biraba byo kubura imfungurwa byo kubura ingene abana biga ni byinshi cyane ibibazo ariko kumbure icya mbere nyamukuru ni kugira ngo mushobore kwiyungunganya muronke icyo mufungurira abana banyu none hariho utwo tuntu tw'utuzi numvise mushinga nahe tuyisenge yavuze umuntu ashobora gukora muri iyo nkambi kugira ngo yinjize amafaranga kumbure ashobore gukora hari utuntu tw'utuzi ubuzi abantu bashobora gukora bakinjiza uretse gupokera
yego ubuzi burahari umuntu aronse umutahe arashobora kudandaza atadandaza naho akorora ataba atoroye akajya mu burimyi byose ni ibintu bikoraniye ku kintu baze donc umuntu afise baze arashobora gukora
muremerewe gukora mujyanye mu mategeko yo ngaonye icyo nta kibazo muremerewe gukora canke hari ibindi impapuro bisabwa kugira ngo ushobore kuvuga ko ukora
ego turemerewe gukora nta muntu n'umwe atubuza gukora ubishoboye urakora
ego tuganire rero kuri icyo kibazo cyane cyane cy'abigeme n'abakenyezi mufise duhere ku bigeme amashirahamwe nka HCR n'ayandi yoba yitaho ibibazo byabo kugira ngo bagerageze kugabanya uwo muvuduko canke izo ngeso z'ukuja mu ngeso mbi izo ngeso z'ukuja kumbure nko mu bushurashuzi cyangwa ibindi aho mu nkambi ayo mashirahamwe mpuzamakungu nta bintu babafashije kugira ngo bashobore kuronka icyo bakora muri icyo gihe batiga
ayo mashirahamwe arahari turayumva mugabo nta kintu na kimwe twigera tubona bafasha abana tukaba turi ko turabesha ntabyo tubona
rero mu ishyirahamwe toha tubandanyije gato ku bijyanye n'iryo shyirahamwe murimwo mwashoboye kwinjira nk'abavyeyi muri toha mute
muri toha kugira ngo twinjireyo urumva ko turi abo muri 2015 twebwe twashitse ngaha twasusa n'abashikiye ngaha rimwe na benefice icyo cyiyumviro benefice amaze kukigira urumva yakigize kubera abana bacu yaraje aratangura dusahiriza aratubwira icyo dukwiye gukora icyo ari cyo natwe kubera ko twabona intumbero afise twabona ko intumbero afise muri kazoza ari ikintu kizodufashiriza abana kandi by'ukuri byarabafashije naho bifa kubagora ariko byarabafashije yarakoze ikintu gikomeye cyane rwose yaradufashije mu bana yaragwanye ku bana yaragwanye arabafasha arabashyira mu nkino akabakinisha akagerageza akabere kutubata bakorora akabajyana mu dukorwa tumwe ni ukuri yarakoze yaragerageje
yego none nk'abamama bimwe mu bibazo nyamukuru bya mbere mwifuza gukemura aho mumariye kwifatanya n'ishyirahamwe toha kugira ngo murabe ko ngo kwiyungunganya icya mbere nyamukuru mubona cyofasha abamama bo ngaho inakivale cyo bari ikihe mu gihe uburyo bwoboneka canke mu gihe mwoshobora kuja hamwe mu buryo buboneka ikintu cya mbere mwifuza gukemura ni
ikintu cya mbere twifuza gukemura twebwe abamama bo ngaho inakivale ni ikibazo cy'ubukene nicyo kitubangamiye mu gihe tworonka uburyo nukuri two kwiyungunganya twokura amaboko mu nkuto tukiyungunganya tugakora ubwo bukene katuvako bikatuvira no kubana tugashobora ngira ngo nkumbure kubigisha no kubagaburira no kubaronsa ibyo bakeneye kuko hari ibintu byinshi bitugora tubura nk'abana b'abakobwa haragera igihe bagiye mu mihango tukabura amakotexe ugasanga amainfection bagwaye amainfection hafi ya bose bagwaye amainfection hejuru yo kubura ibyo bintu urazi ko ari ibintu bisabwa ko buri ukwezi utegereza kuba ufite ukuntu wubigenza ku isuku
uretse ubukene hari ibintu by'imyuga nabyo nyene mubona byobafasha canke mwatanguye kugira ngo nabyo nyene bifashe muri kazoza ibintu by'imyuga mubona bihari ngaho onye byobateza imbere ni nk'ibihe musanzwe muri mu canke mwifuza kujamo
imyuga twifuza kujamo ni imyuga yo gushona imyuga yo gukora mu mitwe y'abagore gusuka gusokoza kujisha indi amakapo tukagurisha dekorasiyo tukiga dekorasiyo tugakora dekorasiyo hanyuma ni byinshi tukora
nzitane mushinga nahe benefice tuyisenge ibyo bibazo n'ibyo byiyumviro abamama bafise muriko muragerageza kubikemura hari abagira neza muri kano kanya muba muriko murakorana nabo kugira ngo babafashe kwegeranya ubwo buryo busabwa ubwo buryo abamama bakeneye kugira ngo batangure gukora ibikorwa bifuza muri kino gihe uburyo muriko murabafasha n'ubuhe
nukuvuga ngo uburyo turiko turafasha bano ba mama bitewe na kino kiza cya coronavirus murabona ko habaye ubukene mwisi yose nzima amaze kuba ubukene mwisi yose nzima ariko ishyirahamwe rya toha ryariyumviriye uburyo ryofasha runo rwaruka n'aba ba mama kugira ngo bashobore kubandanya bifasha bo ubwabo rero iri shyirahamwe toha bwa mbere ryarashoboye gufasha aba bana b'abakobwa gushyiraho ishuri ry'imyuga aho bashobora kwiga ibijyanye no gushona impuzu bagashona bakiga ibijyanye no gusuka bakongera batiga nibijanye no kujisha ndese nabana babahungu ugwaruka rw'abahungu nago gwarashoye gufashwa mu bijanye no kugurura studio aho bashobora kugira ibyo gukamera gufotora gusohora imiziki kugira ngo bagire occupation ibaje mu mico mibi ariko ubufasha twarashoboye gukora harambe kuri nukuvuga kunguruka na bumenyi ama Facebook, WhatsApp, Twitter aho twagiye dusaba ubufasha ku muntu wari we wese yumva ko yogire ico afashije dukoresheje urubuga rwa GoFundMe urubuga rwa GoFundMe rwarashoboye kudufasha mwo udufaranga dukeyi twashoboye gukoresha muri kino gihe cha coronavirus mu buryo bwo kugaburira bano bana muri dukeyi twabonye no kugaburira ino miryango y'abamama rero bitewe nuko umuntu toguma umugaburira minsi yose umuntu wo mwigisha kuroba ifi niwo kwama umuha ifi kuko hogera igihe iyo fi ibuze bikamunanira uburyo abandanya baho twifuje kubashiraho imigambi nayo ishobora gutuma nabo bifasha ubwabo ariko bitewe nuko tudafise abariko baradufasha nkuko canke twovuga ngo turafise contrat twasinyiraniye n'umuntu ngo aduhe ubufasha twasubiye gukoresha urubuga rwa GoFundMe n'ubu rurahari kuri Facebook kuri Twitter na cyane cyane ugiye no ku mbuga zacu kuri Facebook yanjye no kuri Facebook page ya Talented Orphan Healing Aid ibyo byose murabisanga ko rero abantu badufasha n'umuntu wari we wese aba afise umutima wo gufasha ariko nitwavuga ngo hari abantu bamaze kuba kwiyangaza kuguma bariko barafasha ishirahamwe rya Toha ni inshuti na bavolontere umuntu wese afite ubushake arafasha rero hari abantu tumaze kubona bafite ubushake bwo gufasha mu byo tuba turiko turakora hari igihe rero tubabwira ugasanga muri icyo gihe ntibafise ariko iyo bafise bakagira icyo bafashije muri make nuko twagiye turonka ubufasha bwo gufasha abantu bantu
yego tugaruse kuri madame Ndayishimiye mwiheje ivyo mwoba mukeneye muri iki gihe nk'umutahe canke amafaranga y'ugutangura umwuga no gutangura gukora ivyo yavuze byo gushona n'ivyo wonawe nyene wavuze byerekeye gusuka gukora mu mishatsi y'abantu n'ibindi mubona nk'umwe yokenera nk'amafaranga nkangahe kugira ngo atangure nubwo ubufasha usanga bugoye n'abagira neza hari igihe kenshi babura ariko nk'umwe kugira ngo atangure muri kino gihe yokenera nk'amafaranga nkangahe muri mwebwe umwumwe
twari twasabye miliyoni 10 cy'umugwi wose
muri miliyoni 10 mwifuza kuzogabura gute muri make uko mwifuza kuyakoresha
mu bisanzwe twari tugikorera hamwe turi umugwi ugikorera hamwe kandi twari twifuza kuguma dukorera hamwe hanyuma tukazogabura plita ariko tugenda turaraba sijame mubu turamutse twungutse tukaraba icyo dukura ko n'icyo dusigaza kugira ngo tubandanye dukora icyo dukuye ko tukagabura tugafasha abana abandi bandi nabo bagatangura ama business ubwo ko tuzogenda turunguka niko tuza turaha abatangura ama business tuza turagira ama saving baza bafata amafaranga bagenda baja gukora gucyo gushikaho twese tuzotinda tukaronga icyo dukora
mushinga ntawe tubisenge kuri ako kamo wavuze mwateye ku rubuga rwa internet ko kamo ka GoFundMe mwakoze muri kahise nako muri kumurakora muri iki gihe kerekeye cyane cyane abamama n'abigeme kifashe gute muri make uburyo muri kumuregeranya mubona bigenda neza byifashe gute
Ya nukuvuga ngo ako kamo ka GoFundMe twateye ku rubuga rwangurukana bumenyi Facebook cyangwa no kuzindi haciye nk'iminsi ishika itanu ariko turabye nta umuvuduko wako kamo nduriko urihutirwa cyane ariko twasaba yuko umuntu wese afite umutima wo gufasha abantu yogira icyo badufashije mu kudufasha yo GoFundMe igatera imbere tukaraba yuko hari icyo twoshobora gufasha bano bantu ariko turashima uko biriko biragenda kose hari abantu tumaze kubona bashika kuri babiri bamaze kugira icyo bitanze ariko tugahimiriza n'abandi bantu batandukanye na cyane cyane harimo abarundi bene wacu n'abandi abakongomani abanyarwanda n'ubundi bwoko bwose bwumva ko bufise umutima wo gufasha abantu bagowe kuko icyo ni igikorwa cy'urukundo umuntu aba ariko arerekana.
None nkuko bivuze arabarundi muba mwarateye akamu canke muba muri ko muragerageza kwegera kumbure aho mu gihugu cy'u Buganda hariho abarundi bashobora kuba bahari babagwiza tunga i Kampala n'ahandi n'abandi barundi mu mahanga muragerageza kubegera mumva babishura bate canke abanyarwanda n'abakongomani aba kugira ngo mutangurire mubi wanyu mbere uko uja mu banyamahanga abarundi bo akakamo barakitabira harakara bashikira naho mwatanguye hakina iminsi itanu yonyine.
Yeah, nuko kuva dutangura uru rubuga rwo guca kuri GoFundMe abarundi twaragerageje gushikira abarundi dushobora kuba dushobora gushikako ariko abo tushobora gushikako bakatubwira ngo bazoraba icyo gukora ariko kuva noneho ishirahamwe ritangura ntabwo twigeze tubona ubwoko bw'umuntu w'umurundi ariko abarundi benshi twagiye tubibamenyesha ariko muri ishirahamwe ryacu nta bufasha twagiye tubona buturutse kuki ku barundi cyangwa abagwiza tunga cyangwa abandi baba baragiye muri ibyo bihugu bya Burayi rero n'ubu twarabibabwiye ariko ntacyo twigeze tubona kivuye kuri bo.
None tukiraho nyene mwotanga nimero zanyu za telefone canke uburyo abantu bashobora kubashikira abo bumva bakifuza kwifatanya namwe no kubafasha kugira ngo mufashe abo ba mama nabo bigeme bo ngamu nkambi kumbure n'ibindi bikorwa muri mwe muri iryo shirahamwe toha nimero zanyu ni izihe niyo GoFundMe umuntu yoyironka gute?
Ya turashobora kuzitanga ariko turabwira n'ibindi bikorwa dusanzwe dufise kumbure umuntu ari umuntu ashobora kuvuga ati jewe ibyo nshobora gufasha ndashobora gufasha muri kino gikorwa kubera ko nsanzwe ndagikunda kandi nanje nsanzwe nifuza yuko abantu bagikunda cyangwa bagikora hari ibikorwa dusanzwe dufise muri ishyirahamwe ryacu rya Toha. Muri ibyo bikorwa nk'uko twavuze yuko dufise ibisata indwi muri ibyo bisata indwi twababwiye yuko dufise education tukagira livelihood tukagira child protection tukagira health tukongera tukagira talent promotion na sanitation and hygiene hiyongeye ko discipleship ibijanye n'ivyivuga butumwa hari bikorwa dufise muri ishyirahamwe ryacu turigisha abantu icyongereza kubera ko bano bana bacu benshi nk'abanyarwanda abakongomani abarundi bavuye mu bihugu bakoresha cyane igifaransa ururimi rw'igifaransa nukuvuga ngo bakoresha French system mu bihugu byabo ariko bageze ngaha mu Buganda twasanze bakoresha English system y'icyongereza. Then rero bisabiba ngombwa yuko ishyirahamwe rya Toha rifasha mu buryo bwo kwigisha icyongereza kugira ngo abana bashobore kugira nukuvuga ngo basic skills ubumenyi bw'intango bashobora gutahura iby'abandi biga ikindi nacho twarashizeho gahunda zo gutanga serivisi zo gusoma ibitabo kugira ngo abana niyo bavuye ku ishure burya bome baba bize ku ishure baze baze barasoma ibitabo bongereze ubwo bumenyi no kumenya ukuntu bashobora kuganira n'abandi bantu kuko iyo bari muri izi serivisi zo kwi amezo gusoma ibitabo bagenda bavuga ugo rurimi rw'icyongereza bigatuma usanga batanguye kumenya kuvuga ugo rurimi. Ikindi nacho turakora ibijyanye n'iby'uburimi na cyane cyane kugira ngo tugwanye imifungurire mibi gufungura nabi aho dusanga turi kuturima nk'izi mboga zijyanye na spinach, masukuma wiki, bitunguru, amarengarenga n'ibindi nyene biharage n'ibigori ibintu bitandukanye bishobora gutuma abantu baronka ingaburo zikwiye mu mubiri. Hanyuma bitewe n'uko hari ubundi buzi usanga bukenerwa ugasanga urwaruka rwoshobora guparticipamo hanyuma nabwo rugashobora kuronka n'igihumbi cyangwa ukaronka n'agashiru kabute. Twarashoboye kubandanya twigisha inyigisho z'ubuyobozi, izo nyigisho ni jewe Benefice Tuyisenge sanswe ndazitanga kuko narashoboye kwiga mu shirahamwe ryitwa Finnish Refugee Council ry'Abafinlande ibijyanye na leadership. Rero turafise programme yo kwigisha leadership muri shirahamwe rya Toa. Tukongera tugafita ikindi gikorwa cyo kwigisha abana ibijyanye n'ingabire zabo kuziteza imbere mu bijyanye n'umuziki, mu bijyanye na football n'izindi nkino zitandukanye abana bashobora gukina zishobora kuzobateza imbere muri kazoza. Hiyongeyemo rero n'ubundi buzi n'izindi programme twashoboye gushyiraho muri kino gihe cya coronavirus mu buryo bwo kwankadra urwaruka rw'abakobwa n'abasore. Izo nyigisho zihagaze mu gushona, mu gushona impuzu, mu gusuka, mu kujisha no mu gufotora, gukamera n'ibijyanye no gucapa. Ariko bivanye n'uburyo buke buhari muri zino nyigisho na cyane cyane izi nyigisho z'imyuga, turasaba ko umuntu wese ahari yoterera kugira ngo turonke ibikoresho bikwiye aba bana baronke ama occupation, baronke ibintu bashobora kwiga bishobora gutuma badashobora kuja muri bwa bugungu cyane muri bya bintu bishobora gutuma baja mu ngeso mbi. Ego hanyuma nashaka ntange inimero ya telefone yacu, ushobora kuturondera kwanza ubwa mbere adresse yacu kuri Facebook page ni Talented Orphan Healing Aid. Ushobora no kuturondera kuri website yacu ni www.tohanakivare.org. Ushobora kuturaba kuri YouTube, kuri Twitter Talented Orphan Healing Aid. Inimero ya telefone nayo niyi ni guteranya 2 5 6 4 5 14 14. Iyindi nimero ni guteranya 2 5 6 8 4 8 2. Inimero ya mbere natanze iri kuri WhatsApp. Iyo nimero ya kabiri nayo no kuri mobile money, kubashobora gucisha kuri mobile money kutransfera niyo sanswe nkoresha.
Wihuse gato wosubiramo iyo nimero ya mbere.
Inimero ya mbere navuze ni guteranya 2 5 6 4 5 14.
Ego urakoze cyane Benefice Tuyisenga. Ego
turashobora no gutanga email y'ishyirahamwe ryacu umuntu ashaka kutwandikira akoresheje email ashobora kuri kutwandikira kuri talentedorphanhealing@gmail.com.
Wakoze cyane. Cyuko turasezeye ikiganiro twongere duhakanya Madame Nshimirimana Pauline. Ikibazo Madame nubwo muri kino gihe ikibazo ari ikibazo cha coronavirus ku isi yose, imipaka irugaye, uruja n'uruzo rwabaye ruke, ubutunzi bwabaye buke, ariko ikibazo cyo gutaha mu gihugu cy'amavuko hari icyo kibajamwo, hari icyo mwiyumvira abo muri kumwe ngaho kibigera kiza mukakiganira ko cyo gutaha mu Burundi.
Twebwe icyo kibazo cyo gutaha mu Burundi kukiganira turi kwiganira, kuko Burundi ni igihugu cy'amavukiro, Burundi ni igihugu dukunda. Ariko uri kurumviriza ibintu biriko biraba mu Burundi, si ibintu bihumuriza byotuma wicara ngo uri kuyumvira. Uri kuyumvira gutaha, turarindiriye, turacatenyenya ngo turabe ko mpumbure. Urazi ko mu Kirundi bavuga ngo buraca bugacana yandi. Mpumbure ejo usanga burakeye, harameze neza, murakaheza akiyumvira gutaha.
Abari ngaho mu makambi ya Nakivale hari abiyumvira nabo nyine kuva muri izo nkambi kumbure bakaja kurondera ubuzima ahandi nk'i Kampala mu gisagara kinininya, hoho murabire kuriwe hari abafata iyo nzira nabo nyine bakaja mu gisagara kumugwa mukuri Kampala.
Turabire kuriwe nta muntu numwe hano Nakivale, nta muntu hari uruja n'uruza, nta muntu numwe tuza ikambi yacu ntiyugaye iruguruye. Turabire kuri ariko uzi kubera indimi nibwo usanga bugoye, kandi urazi murazi neza mu mahanga uri umunyamahanga si ikintu coroshe kugira ngo ugende ushikoronka akazi.
Ego hama
abantu benshi impunzi ni nyinshi, uzi nyine buragoye.
Hama dusozera kandi impanuro waba ufise kubana ngaho mu nkambi cyane cyane abana b'abakobwa, abana babigeme, kugira ngo bagerageze kwifata neza no kwihangana mu bibazo baba bariko baracamwo, impanuro muri rusange ufitiye abana hamwe kumbure n'abavyeyi muri iyo nkambi zo barizi?
Cyukuri impanuro no habavyeyi n'abana hano muri no kambi nuko umuntu yagerageza akifata muri situasiyo uko biba biri uno munsi, ejo siko biba biri, hari igihe bihinduka bikaba byiza cyangwa bikaba bibi. Urumva umuntu abakwiye kugaba, kuko iyo utagabye hari igihe usanga uvuye muri bya bindi bibi wari urimo, ahubwo nyabona ugasanga wiyinjije mu mwobo udashobora gusubira gusohokamo kandi. Nasaba abo turi kumwe ko bogerageza guhanura abana babo, nabo n'ababyeyi ubwabo nabo nyene bakagerageza bakakarabureho keza abana babo, kuko muri ubu buzima turimwo n'ababyeyi nabo nyene umva iyo bibagoye birabagora nyene, ugasanga nabo nyene kekefa ugasanga ntibari kubarerekana akarorero keza. Rero nariko nasaba abo bavyeyi ko kwereka akarorero keza abana, n'abana bakagerageza kumva impanuro z'abavyeyi babaruta.
Yego bakoze cyane. Nawe Benefice Tuyisenge, akajambo ka nyuma dusozera, akumbure n'akamo utera abantu kuri icyo gikorwa urimwo, kubarakahe impanuro n'akamufise?
Okay, murakoze cyane. Turangiza twomanza kugashimira mwebwe mwaduhaye kino kiganiro, hanyuma tugashimira kwanza n'aba bavyeyi basanzwe bariko barafasha hano kurera bano bana no kubatoza indero nziza kugira icyo twobasaba twobafasha saba ko bobandanya bafasha guha indero nziza ibereye bano bana ikindi tugasaba abari ko baratwumviriza yuko umwana wese ahari hose abari umwana kandi akwiye kugira iki gufashwa kandi kindi nacho tukibusa n'abarundi bene wacu ko batakwiye kwibagira abarundi bagorewe muri izi nkambi barabe ukuntu bobandanya nabo bagira iki babafasha kuko nabo n'abarundi kandi baracyakenewe uko biri kose ico nosaba abarundi bariko baratwumviriza uyu mwanya turasaba ko bobandanya baja hamwe mu guharanira ubumwe n'amahoro no kubandanya bafashanya kuko nibyo byamye biranga abarundi kuva na kera bamye barangwa no gufashanya no kuja hamwe bagakorera ku mugozi umwe ico notera abana b'abakobwa bandi bariko baratwumva ubuzima burahinduka uno munsi bashobora kuba bari mu buzima bubi ariko ejo ubuzima bushobora kuba byiza rero no babwira ngo ntibatakaze ibyizigiro kuko no munsi hari abantu bashobora kuba bari bameze nabi ejo bakasubira ubuzima bugasubira bukabandanya ntibihebure imana irahari ntibihebure mu byo bariko baracamo byose ahubwo bashyire ineza yabo imbere kandi bashyire ineza y'ubuzima bwabo imbere bamenye ko nubwo ubuzima buriko burabagora uno munsi ubwo buzima nyene barimwo bagerageze babwakire uko nyene ahubwo bicare n'abandi bashobora kuba bafise ubuzima nk'ubwo barimwo barabe icyo gukora nongera ndabatekerera kano kagani kavuga mu rurimi rw'icyongereza ngo a dream you dream alone is only a dream but a dream you dream together is a reality no kuvuga ngo indoto urota wenyene iyo abari indoto ariko indoto urotera hamwe n'abandi uko abari ukuri no kuvuga ngo abantu bafise ibyo bashobora gukora barakwiye kuja hamwe bagakorera hamwe kandi bagasenyera ku mugozi umwe ariko kizotuma abarundi aho tuzoba turi hose dushobora kugira iki gutera imbere ikindi nacho tugahimiriza urwaruka gukura amaboko mu mpunzu bakiga gukora bakiga kurondera ibintu bishobora kugira iki gutuma batera imbere bakava muri ibyo bintu by'ibiyayuramutwe bashobora kuba bariko barajamwo kuko ibiyayuramutwe ntibiteza imbere ahubwo bitera byonona umuntu bigatuma atoshika kuco yagira iki yipfuza gushikako turagomba yuko aho turi hose ubuzima bubandanye urashobora kuba utari mu gihugu wavukiyemo ariko kandi ukaba uri mu kindi gihugu cy'amahanga ariko ubuzima bukabandanya rero bige ibintu bishobora kubateza imbere na cyane cyane ntibabandanye bibandiye ku bijyanye na politiki ahubwo babandanye bibandiye ku byo bafasha mu buzima bwabo bwa minsi yose kuko na cyane cyane nko kuri bijyanye na entrepreneurship cyangwa bijyanye na business bakiga kurema akazi kugira ngo ako kazi gashobore kubateza imbere abandi bakiga kugira iki kudandaza kuko n'utagiye muri politike arashobora kubaho hari abagwiza atunga benshi tuzi batari mu bijyanye na politike kandi bateye imbere nje nibyo no bahimiriza cyane cyane ko bokwiga gukora ubuzi bushobora gutuma biteza imbere ubwabo bakarekana n'ibi bihe usanga abantu bajyamwo bikabatera umudurumbanyo murakoze imana ibahe umugisha
benefice duhereje ku kanyuma wavuze ku bijyanye n'indoto nk'umuyobozi w'ishyirahamwe toha indoto ufise kuri iryo shyirahamwe ririko riragaragaza gufasha abarundi abanyarwanda n'abakongomani ngaho inakivare mu buganda indoto ufise niyihe kuri iryo shyirahamwe ryawe
indoto ya mbere fise ni ukubona abarundi basenyera ku mugozi umwe na cyane cyane si no kuvuga abarundi ubwo abantu bose bagasenyera ku mugozi umwe bakavuganira rimwe icyo ni kintu cya mbere gishobora gutuma abantu batera imbere, kuko iyo abantu badasenyeye ku mugozi umwe ibintu byose bakora biragira iki, birasambuka. Iyindi ndoto mfise kugwaruka, ugwaruka bitewe n'ubuzima twakuzemo, twakuze tubona yuko iyo umuntu yize azokwicara mu biro ariho ashobora gutera imbere cyangwa ariho ashobora kubaho neza. Kwicara mu biro byari byiza, ariko bitewe n'uko ugwaruka abantu babandanya kubyara, ubuzi bubandanya bubabuke. Iyo ubuzi bubandanye bubabuke bw'amareta, uca usanga abantu badashobora kuronka ubuzi bose, aho bisaba yuko umuntu wese yironderera akazi gashobora kugira iki, kumuteza imbere. Nka Job Benefice, ndafise indoto yuko mbona ugwaruka ruriko ruriga kurema akazi, bagakora akazi kabo kabinjiriza gusumba hako baguma barindiriye guhabwa akazi na leta cyangwa guhabwa akazi n'uwundi muntu. Izo ndoto ndashaka kuzibona mu buzima bwanje nkiye ko nzobaho nkiriho. Ndashaka kubona abarundi abantu basenyera ku mugozi umwe, abantu biga kurema ubuzi bwabo, abantu batera imbere bakajya mu bindi bihugu bitandukanye kurondera ubumenyi ukundi kuntu abandi bantu bakora mu bindi bihugu bitandukanye, kuko iyo umuntu adatembera rimwe na rimwe yama kenshi abona ko iwabo bacumba bunini, ariko iyo utembeye ahandi uzosanga naho nyine bacumba bunini. Ibyo bakora nawe ukabyiga bigatuma wuguruka hehe mu mutwe. Rero izo nizo ndoto zanje muri jewe, ari nayo mpamvu ku mwanya mbandiko ndakurikirana gwaruka, mbandiko ndakurikirana abana bakiriko barakura, tukumva yuko bakwiye kugira iki, gutera imbere. Iyindi ndoto mbimiriza ugwaruka gukunda kwiga, ndakunda ko mbona umwana ariko ariga, kuko kwiga bituma ejo atamuntu n'umwe ashobora kuza ngo aguhende agucishe hirya no hino cyangwa kujyane mu bintu bituma uhura n'ingorane z'ubuzima bwawe n'umuryango wawe, kubera ko uba warize ibintu nawe bishobora gutuma witeza imbere mu buzima bwawe bwa minsi yose. Rero ndafise indoto zo kubona ugwaruka abantu bafise izo ndoto nk'izo mfise. Sishaka ko umuntu yigungira nako icyo afise. Hari umuntu niyaronse ubufasha aba ashaka ko wenyine guherera muri we no mu nzu yiwe. Hari umuntu ushobora gusanga afise ubumenyi, mugabo ubwo bumenyi ntiyifuze kubusangira n'abandi. Ariko mu ndoto zanje mfise ko nimba afise icyo mfise muri jewe ndagisangira n'abandi, icyo nsangiye n'abandi nabo bakagisangiza abandi, bikazotuma twese dusanuka twaragize iki, twarateye imbere dufise ubumenyi, dufise indoto zimwe, bigatuma dushika ku iterambere rirama. Murakoze
cyane rwose. Uyo yari Tuyisenge Benefice, umuyobozi w'ishyirahamwe Toha imbere y'amategeko mu Buganda, mu nkambi y'impunzi y'Abarundi Inakivale. Twari turi kumwe kandi turashimiye kandi na Madame Pauline Nshimirimana, umuyobozi w'ababyeyi mu nkambi ya Nakivale muri Uganda, tukaba tukuganira ku bijyanye n'ibibazo n'ubuzima bw'Abarundi, Abanyarwanda n'Abanyekongo babayemo muri icyo gihugu, muri iyo nkambi, n'akamo bariko baratera kugira ngo bashobore gufashwa mu kwiteza imbere mu buzima barimo bwo muri iyo nkambi. Murakoze cyane rero kubona mwafashe kano kanya ko kuganira natwe kuri Radio Ijwi rya Amerika. Turabashimiye.
Murakoze namwe.